Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe incuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga ku munsi wa kabiri tuganira abakenyezi abigeme ibibazo byabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye n'ubuzima bwabo. Mu Burundi mu kwezi guheze kwa 10 ku itariki ya 24 gushika kuri 2019 harabaye amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga. Abayitabiriye bavuga ko iri ari mu bituma umwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi. Abakenyezi bari mu mashyirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politike cyane cyane gushyira ingufu mu guteza imbere umukobwa n'abagore bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitabira ibindi bikorwa bya politiki. Rero nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe turabararitse ku mbuga zacu za Facebook, murungike nimero yanyu kugira ngo tubahamagare mu terere ibibazo canke ivyumviro. Radio yacu, adresse yacu kuri Facebook ni Radio yacu VOA. Ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise ko karirimbo katwibutsa ko tugiye mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, amagara yabo, ibikorwa byabo by'iterambere n'ibindi byinshi. Mu Burundi mu kwezi guheze kuva ku itariki ya 24 gushika kuri 29 amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga yarabaye. Abayitabiriye bavuga ko iri aya mahiganwa ari muri bimwe bituma mwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi, cyane cyane abandi bana b'abahungu. Rero abakenyezi bari mu mashyirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politike cyane cyane gushyira ingufu mu guteza imbere abana b'abakobwa bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitwararika ibindi bikorwa. Rero reka twumve inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaduteguriye akadushikiriza mu ndwi ziheze aho ayo mahiganwa yari koraba mu gihugu cy'u Burundi, amahiganwa yahuje ibihugu 8. Dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Wirikaneza hama tuje mu kiganiro nyezina.
Aho hambere hariho ibintu byinshi bitakorwa n'umukobwa, ariko ubunya nabona yuko hariho ibyahindutse. Ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumigwa.
Uwo mwigeme Emmanuel wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi avuga ko urukino rwo gusiganwa ku ikinga rwahinduye byinshi uko yahora abonwa mu kibano.
Umwaka uheze nashika mu wa gatanu, mu wa kane, mu wa gatandatu, ariko ubunya nabona ko biriko biraza. Aho hambere barashobora kumubona ndi ku ikinga cyangwa bakabona undi mukobwa ari ku ikinga bakavuga ati urya mukobwa arashyira isoni n'ibintu nk'ibyo, ariko ubunya baratanguye kubyakira. Akarushe n'uko nya tugaturakira n'ibindi bihugu birimo abigema baza kugera hano mu Burundi, ibyo biratuma benshi batahura bakanabikunda. Ndetse hari icyahindutse cyane rwose kubera aho hambere ngo nta mukobwa ngo yurire ikinga, hariho ibintu byinshi bitakorwa n'umukobwa, ariko ubunya nabona yuko hariho ibyahindutse. Ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumigwa.
Narisa niyo Mutoni wo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero izwi nk'iya mbere iturukamo abanonotsi benshi kandi babunyoye mu guhiganwa ku makinga, niko abibona.
Ubu baratwitaho ico dukeneye barakidu na kadega turashoboye ntabwo ushaka dukeneye turashoboye ntabwo yaho dushoboye
ngonga turuka muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ashimishwa hanini n'imiterere y'u Burundi ku banyonzi bikinga
la compétition s'est passé bien c'est très bon
ihiganwa riko rigenda neza cyane ugereranije n'iwacu hashashe gusa ahari imisozi nta hantu waduhuga turiko turinanata kugira turonke umusaruro mwiza Adelphine niyifasha w'igihanga hari ikindi kimunyura kurusha kubona abakobwa bahora bikumira basigaye baja habona no mu mahiganwa manini
abakobwa n'abantu bitinya ariko uravye ivyo ibikore biriko birakorerwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibintu by'akarorero kubana babigeme no terakamo abandi bigeme anje ko bogira ishaka numwete wo kuba mu mwuga wo kunyongekinga bagira intege bagira nguvu bagira ishaka numwete
ariko abazwa no kubona atabikoresho bigezweho we nabagenzi be bafite asaba umukuru w'igihugu akunze kwiyita umukunzi w'urwaruka kubasahiriza
nkabo turiko turahiganwa bava mu Misiri bava mu bihugu bitandukanye ko d'Ivoire Benin n'ibindi bihugu bafite amakinga ateye imbere yagaciro saba indogonzi yacu iturongoye muri iki gihugu cacu ko yo dufasha materiel urukino
Beorine Bucumi w'Imakamba mu manuko afise wa mwitwara ariko nyene
tukaronka nk'amashinga twoshobora gukoresha yakomakomeye kandi yari ku gaciro kanini ya kuko ayo dukoresha afise ibitese bitoyi nabo yanganya na yandi yabandi bakinye
nifashe amagarira abarirwa nkawe kutitinya no kutikumira Hawani barere na wasigura kumukino wo kwiruka kumakinga ari nk'izindi nkino zose zishobora guteza imbere abantu
n'uburyo buraboneka twiteza imbere cyclisme ni sporo nk'izindi nk'umupira nibiki
Liliane Chimirimana arongoye ishyirahamwe ryamenyesha makuru bakorera mu gisata cy'inkino mu Burundi avuga ko hatewe intambwe itari nto mu bijanye no guserukirwa kw'abakenyezi n'abigeme mu nkino uko niko yabisiguriye ijwi rya Amerika
biriko biraza okay bukikera twa tuzi uko inkino ari z'abagabo gusa mugabo uye turabona abagore bagenda mu mahiganwa abakobwa cyabona abagore bari mu barongoye inkino nta giharuro nyezi na nubwo ntindatanze mugabo ubuye ikuntu mu nkino zitandukanye hariho igisata kijejwe inkino z'abigeme mu ishyirahamwe ry'urukino ubwo ariko bwose ndagira nti iyo ni ntambwe kandi turababona no kubibuga ibyo kera batari bamenyereye ugasanga barimo no mu nzego zifata ingingo mu ziro mu barongoye imigwi mu barongoye amashirahamwe
nshimira Imana twari ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakora ku nkino bahamagarira abakenyezi kuzijurukira
bwa mbere na mbere n'umukenyezi n'umwigeme bwabo kubera yuko harabayeho kwikumira muri kahise bifatiye ku mico n'imigenzo ku mbura ibyo rero ngira nti ni byiza yuko abakenyezi n'abigeme bwabo babirengera bakarengera iyo mico yo kwikumira kandi yanagaragara ko hariho bamwe bamwe usanga bakumira
abakenyezi bari muri politike abasaba gushyira ingufu mu nkino nk'izo bakoresha mu bikorwa bya politike
kenshi kugira ngo inkino zagaho zitere imbere bashikikwa n'abandi bagabo abakenyezi nabo kinogira nti abari muri politike kujya baharanira ibibanza muri politike babiharanire no mu nkino tubona abakenyezi bari mu ntwaro tubona nabo barongoye imigwi tubone bari kubibuga baje gushigikira abakenyezi bagenzi babo gutyo bizoheza bitange ingufu n'ishaka ku banonotsi b'abakenyezi bagire bati turafise abadushigikiye natwe
uyu ni umwaka wa kabiri Burundi butunganya amahiganwa yo gusiganwa ku makinga y'abigeme ku rwego rwa Afrika ambere ryabaye umwaka uheze uyu mwaka ibihugu bititabiriye kandi zari zatumiwe ni Tanzania n'Uganda mu gihe byarungitse abanonotsi birimo Misiri, Benin, Cote d'Ivoire, Kenya hamwe na Congo mu kiringo cy'iminsi itandatu kuva ku wa mbere abo bigeme bariko bazunguruka ku Burundi bahereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu burengero mwaro Gitega hagati na hagati rw'igicankuzo mu buseruko mu yingangozi mu buraruko hamwe no mu murwa mukuru wa politike Gitega aho bazohingukira eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
rakoze cyane mugenzi wacu Roger Kaneza yakurikiranye iyo nkuru y'amahiganwa mpuzamakuru yabaye mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa 10 arakoze cyane reka rero twakire umutumire uno munsi twagize amahigwe y'ukuronka umwe mu bari muri ayo mahiganwa umwe mu bari muri ayo mahiganwa yabereye mu Burundi ni Bucumi Beoline nkuko mwabyumvise mu nkuru twumvise yararimo Bucumi Beoline urakoze kufatakanye ko kuganira natwe kuri ayo mahiganwa yabigeme mu gihugu Burundi kaze neza mu kiganiro muri sanga. Beline uherereye neza na neza hehe mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya?
Ku mutumba warangiye zone mu yange komine Nyanzara k'intara ya Makamba.
Nyanzarake muntara yamakamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi. None Berlin, tubwire muri make aya mahiganwa abo mwari muri kumwe mwiteguye gute kuyajamwo, yagenze gute muri rusange?
Kubwa yuko ya kwenyeza mifanyi na nipo tuliko kukutwebe ama kinga dukoresha na buanga amezuna ya vani kukoresha ama kinga mbuge muri make alimusi ya yotwe dukoresha bobo wafise ama kinga wakoresha ya fisaka chiro kanini kuyotwe dusangwe dukoresha.
Ego aya mahiganwa yarabahaye kandi akaryo kukuhura n'abandi bigeme bo mu bindi bihugu basanzwe nabo nyine bagira amahiganwa nkayo, byari bimeze gute kumenyana nabo, kuganira nabo, mwararose akaryo kukumenyana?
Ego bifanye n'ukuntu ubusanzwe uzi inkuru nini kuko tuvuga indimi zitandukanye, mwarashobora kuganira bifanye n'uko usanzwe uzi igifaransa mwarashobora kuvugana n'abavuga igifaransa, icyongereza naho nyine mwarashobora kuvugana n'abavuga icyongereza, udashoboye naho kuvugana nabo bazi icyongereza cyangwa igifaransa bivanye n'ukuntu hariho ubusanzwe usanga hariho umuntu avuga ururimi rumwe cyane cyane nk'abarundi ni bake usanga bazi nk'indimi.
Urakoze cyane Hama. Beoline, kini kiganiro gihijambo abanyonye biradijwe rya Amerika nabo nyene mu kanya tuzo kubaha karyo kugushikiriza ivyumviro abijanye cyane cyane n'ingene umwigeme afatwa mu kibano cyane cyane yagiye mu bijanye n'amahiganwa yitwa ko yobara y'abagabo canka y'abahungu. Ariko mbere yaho reka kandi kabazo kerekeye uko wakiriye mugenzi wanyu umwigeme mu Burundi kazi yashoboye kuronka ikibanza ca kabiri muri ayo mahiganwa, nk'uko bivuze hari harimo ibibazo by'uko mutari mufite amakinga akomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise, wakiriye gute kubona umwe muri mwebwe yarashoboye gushika ku ntambwe y'umudari wa kabiri, kuko turumva ko hariyo ibindi bihugu byato byaronse ikibanza ca mbere n'ica gatatu?
Nabyakiriye neza kuko yashoboye gukoresha ingufu z'afise kandi arashobora gushika. Ca mbere na mbere twashimira Imana yamufashije agashobora gutangura neza kandi agaheza neza atasanga yagize kandi agashobora kujya mu kibanza cyiza, ikibanza cya kabiri.
Ego twari twizeye kumuronka uno munsi, uyo nawe akaba ari Emmanuela Rukundo. Turaza kugerageza kubana tumugerageza kumuronka ku murongo wa telefone, twagerageje ariko ga telefone ntikakunze, ariko turaza kubandanya tugerageza kugira ngo nawe nyine twumve uko byari bimeze iyo ntsinzi gene yayakiriye n'ibindi byinshi by'urugendo rwanyu nk'abari mu mahiganwa y'amakinga cyane cyane hagati mu gihugu. Ariko reka tujye ku mirongo ya telefone, abanywanyi bishwe rya Amerika nabo nyine barifuza kubaza ibibazo, gushikiriza ibyumviro muri rusange. Reka mpere kuri Jean Bimenyimana. Jean, amahoro neza?
Amahoro neza cyane, turabumva ibujumbura mu Burundi.
Ni byiza
kwijyana.
Urakoze cyane, ni byiza Jean. None wewe nk'uko twabishikirije ku rubuga rwa Facebook, kumbure wowe wabibonye mu kibano umwigeme umukenyezi kubijanye no kuba yoja mu mahiganwa nk'aya makinga, bavuga ko ari abahungu cyangwa abagabo, wowe ubyakira gute? Kumbure n'aya mahiganwa yabaye mu Burundi uyavuga ku iki?
Yewe icambere no vuga nuko mbanje gushimira kwanze uwo mwigeme wacu mu Burundi atishishikara mu kindi gihuzoronke ikibanza cya mbere. Rero ikintu navuga kuri ibyo, mu bisanzwe mu Burundi wacu hari aho umuhungu n'umukobwa babona yuko bafite ubushobozi bumwe, na cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura cyane no mu bindi bisagara, hakaba hari n'abandi bo hagati mu mitumba mu misozi batabona uruhara rw'umukobwa rwarigo, mbere badashima n'ibikorwa nk'ibyo yoba akoze biteza imbere igihugu nawe bikamumenyekanisha. Mbere jewe nkacangira ko ndabavumira n'akagohe nk'ababyeyi baba bameze bene uko ko bohinduka bakabona yuko umwana w'umukobwa afite icamaje nk'umuhungu. Jewe nkaho mperereye nko mu gisagara cya Bujumbura, ndabona abakobwa bamwe ari abatagisizero, nabona abakokayi kuma modokali ama kwasere ti defrashamu nukuri biranshimisha kuko mbona yuko basisi jambo ubu nabo agateka kabo kameze neza cyane rero nagerentera kamo shodera nagerentera kamo leta ko ibyo ko bakobwa bihangira imirimo canke n'ibya siporo ko yo batera intege cyane mbere no gusumba ugwega abagabo twabategeje murakoze ndabashimiye
nkigufise ku murongo Jean Bimenyimana bavuze ati usigaye ubona n'abakenyezi cyangwa abakobwa bagira taxi velo none mu buryo babikora nikihe kintu kumbure gishobora gutuma bamwe n'abandi babigaya yo bari nyambaro yo baruko badabishoboye batanga uvu bafise ibituma bamwe bamwe batabyakira batavyakira byo bari nkibi
urakoze cyane ngaho naho inyishu imwe no wanza ntaguha nuko nabantu babapfashoni nabigeme bomenya yuko bafise uruhara cyo kimwe n'abantu babagabo kuko ubwabo barisuzugura hamwe hamwe ukumva ngo kijya gyeho sinogishobora kandi ubona yuko afise ubumenyi iyo gishobora canke haba no mu nguvu ari bikorwa bikorwa n'inguvu ashobora kubikora rero ibintu bijyanye n'ibyo nk'abatagisivero n'akazi gasaba inguvu mugabo jewe namaze kubona abakobwa atari bake bakagiyemo kandi baragakora rero mu kibano hari haba bashima kabisa bakavuga ati ego ni ntwari n'abandi nabo babasuzugura ibyo bituma navuze yuko nukera intege abo bakobwa ahubwo uwo mwuga bakawujyamo umwuga wari wo wose w'ingufu yaba ibintu bya mekanike yaba ibintu byo gukora n'ingufu byose bakabijyamo bakabimenya nk'abantu b'abagabo icyo gihe rero bazoca bagira liberite ikwiye uwariwe wese abubahe haca ngira ko nkebura n'ababasuzugura ndababwira ati niba bareke bakore kuko barashoboye turabashimira cyane kabisa barashoboye ego
turagushimiye Jean Bimenyimana ngaho ibujumbura mu Burundi
namwe mura
ego heka ngaruke ku mutumire wacu Bucumi Beoline kuco uyumvira cyangwa uco ushikiriza kuvyerekeje ivyo Jean ashikirije hama wongere wishure kubijanye n'ivyo yavuze bijanye no kwisuzugura ati abakenyezi abigeme barisuzugura nawe uniko bibona allo Beoline
ego niko narivoda allo
ego turakumva
ego igerekeye uko abakenyezi cyangwa abigeme bisuzugura birahari ntiyabese hariho umuntu aba yaratangwe nk'umwuga w'ikiringa bivanye nk'ahabaye ugasanga arabihebye bivanye n'uko zirya nyambaro twambara nawe bikavana naho yakuriye bamwe baca bamutanga kutariko bivanye mu mico y'ikirundi ya kera ngo umukobwa kare ngo ntiyanyonga ikinga ariko ubu asigaye ari nyonga rero baca bagutahura kutariko bakakwiyumvira uko atariko n'amajambo kanaka yakavugwa ukacusanga nk'umunyonzi kanaka yahora ari umunyonzi ukacusanga bivanye n'amajambo avugwa bivanye n'ahaba bigatuma yo cika intege bigatuma umenga yobivamo bigaca bituma rero umenga urakengeretse uraganyitse ariko ntabwo ubuganyitse
urakoze cyane hereka ego duhe ijambo undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone dufise Niyonzima Emmanuel amahoro neza
amahoro
murahura kome
yego turaho
duga ku ijambo
kuko se twaje n'abana n'abatasi ni abadamu n'abana abigeme
ego
yendi bagayuko ariko uveri mugende ya kera itaboroheza cyane ariko uko bigenda biraza buhoro buhoro niko abapasoni n'abigenera bagenda barabimenyera
ego
bisaba rero ko bogira inguvu ako kantu katuma katuma basuzugurwa cyangwa bahagurutse ni mu kagari ariko barakora bakamenya ko twasabye ko twanyurwa n'umudakiza bakagerageza kuko nabo ndumva baragifite ibindi barabufite ariko bakamara amakaminuza hanyuma bakiga ibikenewe byose ubuhoho n'abubatsi bariho abubatsi amazu bagasukara n'amazu nyuma cyo gituma umwuga wose babona bashobora gukora ko ubukore batavuze ngo barasuzuguritse aho tugasaba ubundi mutsindo ko bwa tipese tumenye yuko umuntu w'umwigeme cyangwa nk'ufata n'utaratara kabyiza uko bashoboye ahubwo yashyikirwa agasigwa n'igihugu kugira ngo n'abandi babemerewe
niyo nzima uravuze ati urabemereye kuri wewe ubona atacyo bitwaye ko bukoresha amakinga acanke bakagukora nk'uko bivuze imyuga ibona yo bateza imbere rero tuvuge nko gutwara ikinga ari ibintu byo kwiyunguruza bisanzwe sinzi ko wubatse canke tubatse ariko nk'umukenyezi wawe afashe ikinga canke yiguriye ikinga cyo kuza ari yunguruza wewe wo vyakira gute sikintu cyo kumuteza imbere sikintu cyo gukuja gukazi ariko avuze ati je ndashaka ikinga cyo kugendera ko kujya kuntu abagabo bafise ikinga bagendera ko wewe wo vyakira gute
yewe ndabikunda ndabikunda cyane nakore nibyakoreramo no kutuzuza amasinga arabicuruza urasa umukozi aba yahaye nk'akazini ugakomerera mu kubyara kagiye nkaba nari hagufiye sinanjye neza ashobora kujya kuri tora mbaraga ashobora kurisunika mbwa kubera ko twahuye akuze nikaka bisaba yuko atagize hakiri kare ndabo iyo agize hakiri kare nkaba nabishoboye iyo ntakamuha ase tunabitonegera kuko nk'abaza amakinga muri iki gihe naho ingendo kuba baduhagaritse zijyanye n'amakinga n'amamoto n'abapasitori niba ari amadirekiteri imbere babona yuko kugora abakinga nawe babo batwara abana kwa muganga bajya ibindi bagaragara batari hagufi byarabibafasha nko kujyana abana ku mashuri afite ubwabo moto butoya ukabubona ubuntu moto butoya atanze amenyereye ikintu ntakubyara bitwaye ntabyo ntakubyara ntara kuko yewe ubuzima na cumi n'ibyitanu mbona yuko akazi kose umudamu akorera gakora mbamuha uburenganzira bw'akagakora kandi mbona bimwegereye
urakoze cyane ku ntererano yawe Niyonzima Emmanuel turagushimiye ego hamangaruke kuri ngaruke kuri Bucumi Eline twumvise ko bamwe mu bagabo bamwe mu bashinga ntaye bavuga ko atakibazo babibona yuko umukobwa cyangwa umukenyezi akoresha ikinga none ga Beolino wewe abavyeyi bawe ubwitangura gutwara ikinga bo babibona gute bavyakiriye gute
cyowe abavyeyi banje babonye kandi gutwara ikinga cyane cyane nk'ibyo byo kujya mu mahiganwa nagiye mu mahiganwa narisanze kuva mu buto bwanje sanze nyongo ikinga bisanzwe nyine nk'uko umuntu hari inyonga ari muhira cyangwa hari ibyo agiye nko kuzana ko yikorera agaca ashyira ku ikinga narisanzwe ntwaze ikinga rero numva barahamagaje ko ihiganwa ry'abanyonga amakinga cyangwa kwiyandikisha muri niyandikishije muri bo hamacamba muri batatu ba mbere cyangwa byinjira nk'uko hama ababyeyi banjye babyakiriye neza kuko narisanzwe ndari inyonga n'ubwo ntari umunyonzi serukira gihugu cyangwa ntari umunyonzi anyonga ishinga akajya mu mahigano nari isanzwe ndari nyonga
ni ikintu kimenyerewe ngaho igenzalake usanzwe uherereye ni ukuvuga aho uri mu kibano basanzwe bamenyereye kubona abigime n'abakenyezi ku makinga
ego ni basanzwe babimenyereye abakenyezi banyonga amakinga cyangwa abakobwa banyonga amakinga ariko ntabwo bari bamenyereye babona abakobwa bajya mu mahiganwa rero babonye ugiye guhiganwa ivanye kujya kuntu ugiye muri siporo muri antrenema cyangwa uvuga tugiye muri siporo nyine yo kunyonga ikinga yirya nyambaro wambaye bivanye n'ukuntu wahora wambara ukundi bakaca babona inyambaro ihindutse niho amajyambo acagwirira nayo ahandi ho bari basanzwe bamenyereye nyine babona abakobwa banyonga amakinga
ego kumbure navyo nyine turaza kubiganira ko vyerekeye inyambaro kuri abo bashobora kuba badashima izo nyambaro canke bafise ico babivuga ko reka twakira uwundi munywanyi ku ijwi rya Amerika turafise ku murongo wa telefone Nitanga Simon amahoro neza akaze mu kiganiro Simon ndumva aga telefone kamugoye reka tuje kuri Julius Munezero Julius amahoro neza
amahoro kuri cyose ntare
urahura komeye
n'akibazo
Julius ubyumva gute
ngo uko mbibona ko kuri ibyo by'uburinganire ngo uko mbibona mu Rwanda aho ndo ngo mu Rwanda rwose kuba umukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore yaba ari atwara igare cyangwa akora undi murimo waho gutera witwa karu w'abagabo bimaze kugenda bisa naho nta gishya kibirimo bimaze kugenda bigaragara ko uburinganire kuri buri hantu hose bwamaze gufata indi ntera bimaze kuzamuka tugereranyije bimaze kundi hari bimeze
ku bijyanye
ubungubu niba wenda munabyumva mwarabyumvise yaba ba umunsi wari uri mu muri turu y'amamodoka abatwara amagare wenda nubwo bitaragera ku rwego rwo hejuru nko mu zindi kategori ariko ubona ko uburinganire bumaze kuzamura urwego
none gajule ngaho onye uherereye sinzi ko ari mu Kigali canke ari mu gihugu hagati nkuko muvyita mu caro niko bimeze ku bijanye n'iringanire ry'ibitsina cane cane ku bijanye nko kugendesha amakinga bifatwa kumwe bimeze gute
mu byarimwe na bimwe ku bijanye no kugendesha ikinga ntabwo biragera ku rwego nuko abakobwa bageze ku rwego nk'urw'abahungu ntabwo birabizana kwizana ariko uko biri kose hari impamvu irimo iragenda iterwa umunsi ku wundi bigaragaza ko harimo diferanse mu byaro wenda niho wakiri ikibazo bisa naho bigoranye cyane umuco ukibagose ariko uko biri bigenda bihinduka umunsi ku munsi ku buryo twizera ko mu gihe kizaza rwose nta diferanse nini izaba ikirimo.
Urakoze cyane Jules, turagushimiye. Hama Bucumi Beoline turi kumwe wahoze muri aya mahiganwa yabaye mu kwezi guheze watubyiye bimwe mu ntambanyi n'ibikoresho mufise kugira ngo mushobore guhiganwa neza. Amakinga mufise ntiyarakomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise, none ubona intambanyi zihagaze hehe? Ho bari muri ayo mashirahamwe murimwo mudashobora kuronka imfashanyo nk'uko muvyifuza, intambanyi ziri hehe kugira ngo muronswe ivyo mukeneye kugira ngo mushobore guhiganwa kuri urwo rwego mpuzamakungu mwahiganywe mu kwezi guheze?
Kwesko saba yuko boshobora kuturosa amakinga akomeye kandi yafise agaciro kanini nk'ay'abandi, kuko ayo dufise ntabwo yameze nk'ay'abandi bakoresha. Twari twakoresha amakinga ari munsi y'ay'abandi akinye y'ayandi bihugu bari baje gukinira ino mu Burundi bari bafise kari hitandukanije ibindi.
None mwarimwayiyungunganye mutereranya amafaranga kugira ngo muyagure canke mwarimwayakuye he kugira ngo muyaronke?
Igihugu ya federasiyo nay'igihugu
rero musaba yuko bokongeraza uburyo. None akamo kanyu murumva kare ko karumvirizwa canke bimeze gute? Murafise cizera?
Ego ba turashikiriza ivyiyumviro birumvirizwa, turindiriye rero tuzorabe uko bizogenda.
Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi barifuza kubaza no gushikiriza ivyiyumviro. Nsabimana Daniel turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, uraho neza?
Muraho.
Urakomeye?
Yes, ndakomeye, tumeze neza.
Ivyiyumviro canke ikibazo?
Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire uwo mwigeme Emmanuel, uwo murundikazi Emmanuel Rukundo, kuko rwose yakoze ibintu bidasanzwe, ibintu byiza kandi bikwiriye. Ikintu rero ngira ngo mu by'ukuri ko ubona ibyo bintu bitaba byoroheye buri wese cyangwa se bigerageje ko bidahita bimuhira, ndetse usanga ari inzira ndende adufasha dusobanure mu by'ukuri ese niki abona we cyagakwiye kuba ari ikintu cyafasha umuntu wagakwiye wahisemo gukora ibyo bintu. Niki mu by'ukuri abona cyamubera ubutsinzi bukomeye nk'umuntu wahisemo gukora nk'ibyo we yakoze? Ikindi atubwire mu by'ukuri ni imbogamizi ki yabonye zari zimukomereye zamukomere muri urwo rugendo yanyuze. Murakoze cyane zewe wa radio yacu.
Turagushimiye nawe. Ego Bucumi Beoli navuze ati none ni giki cokogwa hari impanuro wotanga. Cyane cyane kuba ariko baratangura kuja muri uwo mwuga muri ico gikorwa cyo kuja mu mahiganwa. Ego Daniel abaza ati hari impanuro wotanga cyane cyane kuba ariko barinjira muri aya mahiganwa muri bibikorwa by'uko twara makinga nk'abigeme batangura impanuro zo bari izihe ni giki wo babwira.
Ahubwo no buga si impanuro ahubwo no buga ati ntuguhimiriza uwo babyiyumvamo akagenda mwabyiyumvamo mu mutima we atamuntu amusunika akagenda avuga ati Jezi kuri ndumva ndakunda ikinga ndumva ko noshobora gushika aho abandi bashyitse ashobora kuba nkanaka ashobora kuba umukinnyi atwaje ikinga bakiyumvamo yuko atagukumirwa bakiyumvamo yuko gutwaje ikinga ari ikintu gisanzwe umuntu wese akaciyumvamo akagikunda.
Ego twakire uwundi ku murongo wa telefone ni Sibomana Mashitse amahoro neza.
Amahoro
urahura komeye.
Ego
akabazo canke icyumviro
mu bisanzwe ni icyumviro mu bisanzwe jewe ndi mu ntara ya Kirundo komine Busoni aho mba mu karere karimo imisozi aho usanga bisaba yuko ugwaruka rw'abigeme rwijukira kunyonga amakinga bivanye n'ibikorwa dukora ingene usanga biba ibitoroshe. Ndashaka rero kubwira umuntu w'umwigeme ahari hose yoba ari karanyumva ko yokwigira kuwo mushiki wacu Emmanuela yashoboye gutsinda iryo higanwa mu izo bihugu biringaho bigera muri bitanu ko nabo bogira kuraje kwijukira kunyonga amakinga ukurumva yuko harimo ingabirano nziza zo kugira amahirwe yo kugenda gusiganwa ku makinga ugasanga baratahukanye ubushimwe. Ikindi kandi ibintu usanga bishobowe n'abahungu muri kino gihe nabo tuca tubona yuko bashoboye kuba bo bikora ku buryo bashobora kwihangira n'imirimo isaba yuko bakora ubuzi busaba yuko batwara ibintu ku makinga.
Ubuzi butwara ibintu ku makinga nibyo koko nk'uko twa twabyumvise hariyo abagira taxi vero no ngaho mu Kirundo niko bimeze hariyo abagira taxi vero babigeme cyangwa abakenyezi.
Mu bisanzwe nta batagisivero bahari mu gabo nk'uburere tubamwo hariho ahitwa Imurore hariho abita ahantu bita ku munazi hariho aho bita Inyarunazi hariho ahitwa za Marembo kubera amazi usanga bayavoma bayakuye kure hariho usanga bakorera amafaranga mu gutwara amazi ku makinga ikibido ugasanga bariko barakigurisha 500 abandi nabo usanga amazi bataronka amahera yo kuyagura urumva ko baca bagira amahirwe yo kugenda kuyizanira.
Birumvikana ko ari umwuga mu yindi myuga yinjiza amafaranga.
Ego n'umwuga winjiza amahirwe urumva aba abigitsina gore barakwiriye kwijukira kwiga kunyonga amakinga kuko turabona yuko nabo bashoboye kuko uwo mushiki wacu twumvishije ko arahetahukanye agashimwe kandi urumva yuko bikwiye gutuma bagira kuraje nabo yo kwiga kunyonga amakinga.
Ego akoze cyane. Twakira uwundi mwanya w'ishuri rya Amerika ku murongo ni Emmanuel nibona
Emmanuel neza
muraho
ego twa ndi mu Burundi akoma mvuye ku bijyanye n'akazi k'abakobwa ubu nta kazi k'abakobwa afite hari mu bisanzwe wenda ari bujumbura ariko nama ndabona ari umukobwa umwe w'umutakisi iruhande arakora agatwara abantu akabatwara hirya no hino bakiyunguruza neza atacaniye kanatsinda rero kuko ntikoza yuko hari ibikorwa tuba cyaragenewe abahungu bakobwa batashobora gukora ahantu tana nk'akarorero umubawa wacu Francine ndiyo saba kubyo yakoze mu makurungu izi ngasi bikagaragaza ko n'abakobwa bashoboye.
Ego nibyo koko yageze ku rwego rwo hejuru cyane.
Ego ero aho tukisaba koko umuntu yashobora guha informasiyo ugira bakitabiri kuko nabyo nyine abahungu bashobora kuba bakora hari n'abagiye haba kompetisiyo abahungu n'abakobwa asanga hari abakobwa barubye abahungu bitwa ko rero batabikora ata bibyaje no bakobwa abahunga bakobwa batashobora.
Ego turagushimiye Emmanuel akarorero keza kandi kerekeye uwundi murundi kazi ageze ku rwego mpuzamakungu ruhambaye cyane yiruka cyane cyane ku mametero majana umunani ku rwego rw'isi aratsinda abanyamahanga benshi cyane aho yama yagiye mu mahiganwa atandukanye. Ego hama Beoline nawe ubonye Francine Niyonsaba yari kariruka yari mu bihugu bitandukanye mwebwe mubivuga kwiki kumbure bishwa kwa bibatera intege ariko iyo mumubonye Francine Niyonsaba namwe mukaba muri mu bijanye n'imikino n'inkino mubivuga gute mu vyakira gute
tugakira neza kandi biratunezera kubona yuko hariho uwundi murundi ashoboye kwiruka n'amaguru biratunezera cyane kandi bigatuma naswe ingufu twoca tugira ingufu.
Ego reka twakira undi munywanye ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone dufise ni Lucky Ahmed Kwizera dusanzwe tuganira nawe mu kiganiro muri sanga kenshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ahmed amahoro neza. Ahmad
amahoro
murahora akomeye n'umunsi
muranyumva neza
neza cyane je gatanu kuri gatanu
yego ni bisanzwe mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga. Ndagira mvuge ubu muri iki gihe nta mirimo y'abakobwa cyangwa se imirimo y'abahungu ikibaho, bose barasa nk'aho bafite imirimo imwe bakora bimwe. Ibyo cy'uko abigeme bashobora kugendera ku magare n'ibintu bisanzwe, ahubwo ikiba gisabwa ni ukubyumva ndetse no kuba leta z'ibihugu zabiha ingufu nazo zikabemerera cyangwa se zikajya zibaha ubufasha nk'uko ziha urubyiruko rw'abahungu. Ugasanga ese nk'ubufasha buri muri financial cyangwa se ubufasha bushingiye wenda ku bitekerezo bakabaha ubufasha ngende bye nko mu Rwanda usanga nta muhungu nta mukobwa bose ni bamwe, usanga no mu mashuri bose barigana nta wavuga ngo njyewe ngo ndi umukobwa cyangwa se njyewe ndi umuhungu, usanga bose ari bamwe kandi imirimo bagomba gukora abari imwe. Ntabwo ari nka kera wasangaga umwana w'umukobwa usanga yibanda mu bintu byo guteka, kwita mu rugo, imirimo yo mu rugo. Ubu ngubu imirimo yose isigaye yarafunguriwe buri umwe umwe wese. Yabwira nese na baza wenda nk'abo bigeme batsindiye iyo myanya ese nta gitekerezo bashobora kuba basaba leta ko wenda yabafasha mu kubaha nk'ayo makinga agezweho kugira ngo babashe kuzajya batsinda amarushanwa? Nk'icyo gitekerezo nari mfite. Murakoze kumva ijwi rya Amerika mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo wa Buyoga.
Kwizera tukigufise ku murongo turabona ko bamwe batashobora kuba babibona uko ubibona canke n'abandi twumvise mbere bari babishima ko atamyuga y'abakenyezi canke y'abagabo igihari. Hariho umwe kuri Facebook yanditse avuga ati aho yitwa Filemo wiyengera ati reka gushinya n'ivy'Imana itashoboye kunganisha. Wowe uje bivuga ko iki ko bavuga ati abagabo n'abagore canke abahungu n'abakobwa ntibangana, ico ubishura gute iyo uvuze uti nta myuga y'abigeme n'abahungu ihari?
Mukobwa afite ikimwe n'imbaraga umuhungu afite, nta murimo n'ubwenge umukobwa afite ni kimwe n'ubwenge umuhungu afite, nta murimo ashobora kuba ahezwamo. Ibintu wenda yaba ahezwamo ni ukubyara wenda no guheka abana n'iki, kandi uwo si n'umwuga. Reba mbona nko gukina umupira umukobwa yakina, kugendera ku igare naho yagenderaho, n'indi myuga yindi umukobwa ashobora kuyikora hatitaye ku gitsina yaba afite.
Wakoze cyane. Ego arakoze cyane Kwizera ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi. Turafise Leonidas ku murongo. Leonidas uraho neza? Alo Leonidas. Amahoro Leonidas. Uratwumva?
Ya mahoro.
Urahura kureka.
Ndabumva. Ndakomeza.
Ikibazo cyangwa icyumviro kuri iki cerekeye amahiganwa y'amakinga kubigeme cyangwa muri make imyuga y'abigeme n'iyabahungu uyibona gute?
Ndayibona nyine biriko biragenda neza natwe twari twagize intuzi nyine kwa gitamanyi kuba natwe mwotwunganiye.
Alo?
Alo?
Ego, senda kumvise neza?
Turabona biriko biragenda neza.
Uherereye he ga Leonidas?
Yewe. Ndi hani Muyinga.
Muyinga. Muyinga abakenyezi cyangwa abigeme batwara amakinga mu byakira gute?
Tubyifashemo neza.
Turagushimiye. Reka twakire n'ubundi Fabien mvuye kure. Amahoro neza Fabien. Fabien turi kumwe ku murongo. Fabien turamuronga. Reka twakire Epitas amahoro neza.
Amahoro neza.
Urahura komeye.
Ndakomeye.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Jewe icyumviro notanga nubwo muvuga ngo abakobwa ngo bangane n'abahungu je mbona nk'icyo kintu kidakunda kweri kuko nta bibiliya mengo ntibyemeza.
Iyo uvyumvise gutyo ga Epitase uvyumva ko baba bashatse kuvuga iki iyo bavuze ngo umuhungu n'umukobwa bangane? Wowe uvyumva ko biba bisigura iki? Kuko hari igihe abantu bavyumva kwinshi, hari abavuga ati kumbure inguvu, ubwenge, banganye imishahara, banganye icubahiro, banganye ijambo. Wowe ubuvyumva bashaka kuvuga iki iyo bavuze kubanganisha?
Yemba ndumva bashaka kunganya icubahiro na byo kweri barinde banganya icubahiro n'imiryango yo kisambuka n'ivyo kuwundi mugabo n'umugore bangana.
Kuri wewe ni ibijanye n'icubahiro hama ku bijanye no guhembwa imishahiro? Guhembwa imishahiro imwe naho iyo bavuze ati bangana n'imishahiro imishahiro
guhembwa imishahiro imwe nta kibazo mu gihe ibikorwa bakora ari bimwe aho nta ngorane kabisa.
Hama kungana uburenganzira bwo gukora ikina kiriya haba ari gutwara ikinga cyangwa kudatwara ikinga, hoho ubyumva gute?
Oya gutwara ikinga n'ibindi bigendeshwa nta kibazo byigwe gusa mbona batongana n'ibijyanye n'icyubahiro. Hari ibintu abagore nyene hariho aho abagore bagarukiriza n'abakobwa n'ahandi abahungu nabo bacya batangurira. Kandi n'ubudi hariho ubudi umwe mw'abagore umwe nyene usanga badashoboye.
Koko batanganya bamwe bamwe inguvu zo mu mubiri.
Inguvu zo mu mubiri cyane n'inguvu zo mu mubiri nyine.
Rero kumbure kuri wewe ni byiza yuko abantu bokwama batawumora neza iyo bavuze ati kungana. Koko hari byo wemera n'ivyo utemera kubijanye n'uko kungana nyene. Allo? Allo? Ndakeka byamugoye ku murongo wa telefone ariko nari nifuje kumva uko abyumva Epitase, ariko nduva ko bimwe arabyumva bijanye no kungana haba ukwemererwa gukora ibintu biri ariko kubijanye n'icyubahiro ati ahonye sibyo. Urakoze cyane. Hama umutumire wacu turacamufise ku murongo wa telefone. Bucumi we kuvyo bamwe bagiye barashikiriza ubivuga ku iki haba n'ico Epitase yashikirije kubijanye no kunganisha canke kugira uburenganzira bungana, wowe uvyumva gute uvyakira gute? Allo Bucumi Beoline turi kumwe?
Ego,
wacumvise kibazo? Bimwe mu by'abanywanyi. Bimwe mu by'abanywanyi bagiye barashikiriza ibyumviro byabo bijanye n'ukunganisha abahungu n'abakobwa canke muri make uko babyakira uko babifata, wowe bivuga ku iki iyo wumvise bariko bavuga ati kunganisha uburenganzira canke kunganisha ibitsina, wowe uba uvyumva gute?
kunganisha uburenganzira jyewe uko ndabyumva numva yuko umukobwa cyangwa umuhungu batahura yuko itandukanye kata atandukaniro ririho akazi umuhungu yashobora gukora kajyanye n'umwuga w'ikinga n'umukobwa ko yashobora kugakora bivanye n'ukuntu hasiyumvamo.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi bishwe cya Amerika. Fabiano mvuye kure uratwumva?
Ndabumva imbaraga na cyana.
Ego.
Njyewe kandi nabanza gushikiza n'intererano.
Ego, turakumva.
Ego, cyane nabanza gushikiza n'intererano. Mu gihe cya none abakobwa nabo nyine bakwiye gukumirwa barashoboye. Akarero jyewe ndi hagati mu gihugu, ndi mu ntara ya Karusi.
Alo Fabian, ego waruvuze?
Nk'icya mbere nashyikirizwa n'intererano, jyewe ndi mu ntara ya Karusi. Tugiye kubiraba abakobwa nabo nyine bari kukizi barashoboye, ni ukuvuga hari ibyo usanga n'abakobwa bashoboye. Ubu yari kayashyikiriza yuko ngo hariho limiti hagati y'abahungu n'abakobwa, hariho n'ibyo abakobwa bashoboye usanga n'abahungu badashoboye. Nko mu kibano buriya bya kera ubu byarahagaze byo kuvuga yuko umukobwa ari uwo kujya mu ndimiro cyangwa mu gikoni mu gikari. Abakobwa nabo nyine barafite uburenganzira. Njyewe nk'uko ubwanjye ndabona yuko nazijya cyane turusha zidashemeye, ntibishemeye kuko urumva abakobwa batwaye cyane abahungu nabo gutsina gabo batega twara 70 urumva yuko 30 ari zikeya cyane. Kuko urugero rwa none abakobwa nabo nyine barafite uruhara runini mu iterambere mbere kuva mu kibano kugera no ku gihugu. Akarorero nk'uko umukobwa yari yabaye uwa kabiri mu ihiganwa, urumva yuko iterambere kuri we kandi ni n'iteka ku gihugu.
Yego, igihugu kirabonekana, kiramenyekana mu mahanga, kiramenyekana mu makungu. Iyo nivyo koko umwigeme umurundikazi yashoboye gushika kuri rya ntambwe, abandi mu bindi bihugu kumbure batashitse.
Yego.
Urakoze cyane Fabia. Reka twakire. Turagushimiye cyane. Tuce kuri bucumi kubijanye nuko kugerageza gufata intambwe yo kugira ngo mwiteze imbere mu bijanye n'amakinga. Bega muba muja mu zindi ntara kugira ngo mushobore kugira ivyo wise guhimiriza abandi bigeme kugira ngo bashobore nabo nyene gufata iyo nzira mwafashe yo kwiteza imbere biceye mu makinga.
Bucumi. Oya, kese bidukunze kujayo.
Nimukunze kujayo. Muri muguma muri yo ntara muri.
Oya, kimwe gusa tujya hamwe dukora. Tujya tuva mu ntara zitandukanye hakagira aho duhuriye. Akaba ariho tujya dutangura gukorera imyitozo imimenyerezo. Tugatora nk'umuryango. Urumva tuba twavuye mu ntara zitandukanye. Tugahurira ahantu hamwe.
Urakoze cyane. Hama muri izo zindi ntara mubona uyu mwuga wo gutwara amakinga nawe nyine bawijukira bawumenya mu bisanzwe gutwara amakinga cyangwa kuja mu mahiganwa y'amakinga mu zindi ntara mu gihugu mubona byifashe gute?
Hari abaziyumvamo n'abandi usanga batabyiyumvamo. Rero mu bamwe babyiyumvamo harimo ababyakira neza bagashobora kuza tukajya hamwe tukaza guhura n'izindi ntara tukagira icyo bita umuryango, akaba ariho dukorera imyitozo.
Urakoze.
Ego,
reka twakire abandi banywanyi bishwe rya Amerika ku murongo. Turafise Norbert, uratwumva? Alo Norbert.
Yewe neza.
Amahoro. Ego.
Ndi mu Rwanda. Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. ikimbiro cyanje nuko abana b'abakobwa kimwe na b'abahungu bakwiye kubaha ubwigenge bagaterwa inkunga kimwe n'abandi hanyuma n'iterambere rikiyongera mu bana b'abakobwa ariko cyane cyane abakobwa na leta wenda y'u Burundi yagakwiye gufatikanya n'ibigo ikareba ukuntu yazamura urukino rw'igare rukiyongera cyane hanyuma n'urubyiruko rw'abakobwa rukibonamo
kuri wewe ubona leta ari ifise uruhara runini cyane kurusha haba ari ababyeyi mu kibano canke abarezi
bose bagafatikanya muri kimwe cyose
ego reka kumbure na Berlin twumve niba ariko abibona Berlin wowe ubona uruhara cane cane kubijanye n'ibitoko turavuga byo guhimiriza abigeme nabo nyene bakaja muri umwuga canke muri bibiri zihiganwa ni leta ni abavyeyi n'abarezi ubona byo ba ari bande cane cane bufati ya mbere Berlin
go
Allô Berlin. Ratko, ego Berlin ratko.
Ego ndabwo.
Ego ubona ari leta canke ari abavyeyi mu kibano canke abarezi bofoti ya mbere guhimiriza abana babigeme kugira ngo bashobore gufata intambwe nkizo muri komara fata.
Cyane cyane leta niyo yozimiriza ugaruka.
Urakoze cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kenyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi wa kabiri turiko turaganira nabigeme ku kibazo cy'abigeme cerekeye ukuja mu myuga itandukanye ijanye no gukora bimwe babona abandi babona ko ari nk'iby'abahungu canke iby'abagabo uno munsi turiko turaganira ku bijanye no gutwara makinga umwigeme yitwa Emanuela ya shobuye gutsinda kibanza cha kabiri mu mahiganwa yabaye mu ndwi zibiri ziheze mu gihugu c'u Burundi y'amahiganwa mpuza makungu y'amakinga yabere muri ico gihugu reka twakire ku murongo wa telefone cyo kuturaganira n'abanyonyi bishwe rya Amerika ubundi munywanyi ni James uratwumva
yego ndabumva cyane ndabumva
yego James ikibazo canke iciyumviyo
bo kuciyumviro vrema ico nobo naco nuko abigeme bari bakwe kuba hagaciro kangana na kabahungu bakumigwe bamenye koko nabigeme nabo nyine bashoboye mu gihe bafashe babashigikiye baba sustenir bafashije mu byo mu migambi runaka uko nabigeme nabo nyine ndabana mu bandi nabo nyine barashoboye mu gihe bakurikiranye bihagije
ikibuze ni ikihe none ga James muri make
bo ikibazo hari aho nko mu ntara zimwe za ruguru usanga abigeme bakumigwa ugasanga ntagateka babaha ugasanga nabo kuguma muhira abo gukurikirana turiye nyine ngo babatunze muhira nabo kujya mu mirima gusa ugasanga no ku ishuri ngo iyo hageze kuko nkaho babatuma ibikoresho amahera yo ku ishuri ugasanga abigeme n'undi bavuga ati nakare nawe tubakurikirana nta kaduza kanyu nako kubera ko nta sitire yanyu tubona mwembi nicyo gituma rero mwigema akaca ko mwiguku onya aca usanga n'ubuzima bwiwe akuze atacyo imariye
ego akuze cyane ego turagushimiye ku ciyumviro ego
kandi namwe ndabashimiye kabisa
ego ariko ku murongo wa telefone twatwizeye kuvugana nk'umumenyesha makuru arongoye ishirahamwe rivuga cyane cyane ku abigeme ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bavuga cyane cyane ku nkino twakire Liliane Shimirimana turi kumwe umva ko tutaramuronka ku murongo wa telefone ariko tubizera ku murongo ego none ga Berlin uratwumva uracari ku murongo wa telefone twumvise ko abanyonyi b'icyo cy'u America bagiye barahamagara nuko tutaronse abigeme ntidukunze kuronka abigeme kugira ngo tubaganirize bashikirize ibibazo byabo cyangwa ibyumviro byabo abigeme ahanini baritinya ntibashikirize ibyumviro byabo wewe aho uherereye uko kuntu washobora kuja muri amahiganwa cyangwa ugatangura kutwara ikinga gushikiriza ijambo ubona byarafashije mu mibereho yawe y'ubuzima bwa misi yose kuja habona kuja mu mahiganwa byaragufashije
kandi byarafashije
harimo amajwi nsindiko ndakumva neza Berlin
Hello?
Oui, ora twumva?
Ego menda kuumva.
Nibaza ko
Akijara fashije na byakiriye neza.
Ego none wowe wifuza kugera wifuza kugera kuri uhe gwego none kubijanye no guhiganwa mu makinga ubona kazoza kagiye kuzomera gute ni wabandanya ugira uwo mwuga ubona ari ikintu uzobandanya muri kazoza
niba nabandanya nkabandanya heri imbere njya mu bibanza byiza nzoshobora gutera imbere
none nkayo mahiganwa muba mwagiyemo akarusho muronka ni nkakahe haba ari ubu iyo midari baba bashikirije uburyo bwo baburimwo akuri ko bari yumvira kuja muri iyo myuga amafaranga baronka nkababa batsinze abangana nka gute Allo Berlin uburyo buri mu mahiganwa muba muri ngo nka yabaye mu ndwi zibiri ziheze bungana gute ndakeka ga telefone kariko karamugora Berlin ndamushimiye cyane kuko nafasha akanya ko kuganira natwe mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi dushimire namwe bwe banywanya ibishwe rya America mubandanya mushikiriza ibazo n'ivyumviro buri munsi mu kiganiro muri sanga Ego mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi ndashimiye mwese ahamana ndashimiye na Nadia tayashoye kwegeranya amajwi na nugushira ku mirongo abanyonyi bishwe rya America nkuko bisanzwe mubandanye ikiyago ku rubuga rwacu rwa Facebook ni radio yacu VOA aho mushobora gushikiriza ibyumviro canke nibibazo kuri muri sanga y'uno munsi ni yejo radio ijwi rya America tubandanya ikiyago kuri Facebook murakoze cyane mwese umunsi mwiza mubandanye mwumviriza ibiganiro byacu
Tanga